Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi mirongo migufi ku metero 45 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu duhere rero ku makuru iyo mu karere k'ibiyaga binini. Mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitero kike kwa kuba aricho abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ADF cyahitanye abantu bagera kuri 14 mu bitaro bya Seka 20 mu ijoro ryo ku munsi wa kane kugeza ku munsi wa gatanu ahitwa Lume muri territoire ya Beni ari ya Sanka Darius ari Goma. Niyo nkuru dufitiye.
Ijoro ryo kuri wa kane nabwo ryari ryituze mu mudugudu wa Lume mu birometero hafi 43 uva mu mugi wa Beni aha mu ntara ya Kivu ya ruguru. Amakuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko usibye ibintu by'agaciro aba bakekwa kuba inyeshamba za ADF basahuye. Meleki Mulele umwe mu bahagarariye societe civile aho Lume yumijwe n'ibindi yiboneye. Ingabo za leta zamenyesheje ijwi rya Amerika ko zafashe batatu muri abo basore b'ibihangange mu mudugudu basigaye batera urujijo hagati yabo n'inyeshamba za ADF. Umuvugizi wazo yamenyesheje ko bagikurikirana kugira ngo bamenye inkomoka y'iki gitero. Kapitaine Anthony Mwarushayi ni umuvugizi w'ingabo za Operation Sukura ya kabiri.
Vous allez comprendre que c'est le même groupe de ce même monsieur qui a fait l'incursion.
Muramenye ko abasore bakoze iki gitero ari bo bongeye kwica umupolisi umwe bagafata n'imbunda ye hashize iminsi ibiri. Ingabo za leta ziri hano hose muri Lume kandi iki gihe turi gukora ibishoboka byose dufate aba bantu kuko bagenda bihisha inyuma y'inshamba za ADF kandi tubaje. Ingabo zacu ni ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda abaturage ku buryo bwose. Jean-Pierre Ngangondi ni umudepite watowe i Lume ahabereye iki gitero. Twahuye nawe ari mu mujyi wa Goma yamagana icyo gitero. Iki ni ikibazo cy'umubare udahagije w'abapolisi n'abasirikare muri ako gace k'ina. Turasaba abayobozi gufasha ingabo zacu no kubaha ibikoresho bigezweho. Inkuru zituruka muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru ziravuga ko ituze rimaze kuhagaruka nyuma y'igicamunsi. Amakuru ijwi rya Amerika ryabashije kumenya nuko hari abaturage benshi bamaze guhunga mu yindi midugudu ihegereye kubera ubwoba. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi abantu barenga 200 biyonkowe ku idini y'abadvantiste b'umunsi w'indwi birukanywe ku musozi wa Ruhero mu ntara ya Cibitoki aho bari bamaze hafi umwaka baba. Inkuru twateguriwe na Desire Atungimana.
Uwo musozi muremure wa Ruhero uri hagati y'amakomine ya Mugwi, Mabayi, Mugira na Rugombo nko ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru wa Cibitoke. Haheze hafi umwaka hari abantu barenga 200 bagizwe n'abana be n'abakuze baba kuri uwo musozi. Ciza Gerard umwe muri abo amenyesha ko bagiye kuri uwo musozi aho bashobora kurya indya zitanduye kandi bagasenga batekanye nkuko ivyanditswe bibivuga mu ntumbero yo kuyegereza Imana.
Nyandiko dufise ziratwemerera kuba ahantu bishoboka ko tuyiga ijambo ry'Imana kugira ngo tubishire mu bwenge. Nyandiko zitubuza kuba ahantu ibihinda bishobora kutubuza kwiga. Imana nicyo cyatumye idutoranyiriza ibibanza byo mu cyaro kugira ngo dushobore kwigiraho ijambo ry'Imana, dushobore gufasha kuko ibyanditswe bivuga ngo nuko nimugende mubwira amahanga n'amoko n'amakungu.
Abana bari kumwe n'abavyeyi babo kuri uwo musozi wa Ruhero ntibaja ku ishuri hamwe n'abandi. Chimpaye Neri umwe mu bavyeyi baba kuri uwo musozi amenyesha ko abana babo bafise uko babigisha.
Twega abana bacu ntabwo twabakuye mu mashuri, abana bacu bariga biga mu ishuri Yesu yigiyemo. Yesu yigiye ku birenge bya nyina, natwe abana bacu turabakurikirana mu kubatoza kugira ngo bige na cyane cyane kwiga ijambo ry'Imana, bagira uburere bwiza kandi bamenye Imana, bamenye n'icyo Imana yadukoreye mu guduheza umwana wayo kugira ngo adupfire.
kuri wa gatanu buramatari w'intara cibitoke bizoza kare ari kumwe n'abajejwe intwaro muri ayo makomine ahurira kuri uwo musozi be n'abajejwe umutekano bishikiye iruhero. Buramatari akayamenyesheje ko badashobora kwemera ko haba abantu mu ntara rongoye bigenze uko bishakiye mu kurenga amategeko y'igihugu. Ni mu gihe ibwirizwa rigenga amashengero mu Burundi mu ngingo ya 31 gace ka 14 rimenyesha ko amashengero ategerezwa kuba afise aho basengera hubahirije isuku amagara y'abantu umutekano kandi bidahungabanya bene gihugu.
Aha rero twajugiye ngo tubakure aho hantu basubire baje bava kuko abana babo barabuje kwiga no kwivuza ntibivuza. Ibyo rero ntabwo twabishigikira umuntu igihugu wese turamusangiye ajugiye ngo twumve ikimubakiye. Aha rero twafashe ingingo ko bose abo twashoboye kubona kuko abandi birutse bagiye baca basubira iyo baje bava. Turaza kuvugana umuse niyava kugira ngo baje bashikire abatware bashikire iwabo.
Estera Iradukunda ari mu bagiye gusengera kuri uwo musozi kugira barindire Yesu nk'uko bavyivugira amenyesha ko ibashikira vyose bitabatera ubwoba kuko ngo bavyarahishuwe.
Twizera yuko ibi bitegereza kutubako kandi ku Imana ibibona kubikora barabikora kandi twebwe ibi byose tuzi ko bitegereza kudushikira kuko ibyanditswe byera birabivuga aho tuza gushobora kwerekera canke uko byogenda kose biri mu biganza by'Imana. Imana yoyo irabiroranya.
Buramatari Bizoza Karem yatekereye impanuro abo bantu bari bahejeje kwirukanwa kuri uwo mutumba wa Ruhero.
Cuno bahanwa nuko buvavana n'izo nyingisho mbi bagende hajya nyene bari basanzwe basenga basenga iyo mana mukuri no mu mpwemu Imana izobereka ibyo bakora. Rero twagerageje kubasigurira ariko kugira ubumvishe ko ibyo barimo atari byo bakoreka ahubwo uko ibyo Imana utabizi. Kubera kujya mu Imana ivuga ngo kuba habaganza nabumvishe ko nimba bahabaganza nta n'umuntu ne usaba kubona aha hantu muri kano gace ko bose bataza gusubira baje bapfa.
Bizoza yasabye abanyagihugu bahi Ruhero gufashanya n'abajejwe intwaro be n'abajeje umutekano bagiye kwacumbika kugira ntihagira abantu basubira kubinjirana bitwaje gusenga. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muracari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yapfunduye urubanza umujyi wa Kigali uburanamo n'abaturage bo muri Nyarutarama ku ngingo yo kubimura mu mitungo yabo ku gahato. Umucamanza avuga ko umujyi wa Kigali wamwandikiye uvuga ko hari umwe mu baturage wasabye kwikura mu rubanza hagakurikiraho inzira y'ubuhuza. Umujyi wa Kigali uvuga ko wateganyaga ko hari indi miryango yasaba ubuhuza. Urubanza rwapfunduwe kuri wa gatanu rugizwe n'imiryango 22 yananiranywe n'umujyi wa Kigali mu ngingo y'ubuhuza. Iyo miryango iravuga ko umujyi wa Kigali ugamije kuyisiragiza nkiko kuko n'umuturage umujyi uvuga ko yawandikiye atari mu rubanza. Abanyamategeko bunganira imiryango ya Nyarutarama basabye ko umujyi wa Kigali wacibwa indishyi z'akababaro z'inyongera muri uru rubanza. Baravuga ko ugamije gusiragiza abaturage aho kubishyura ibyo amategeko agena. Iperereza Ijwi ry'Amerika yakoze nk'uko mwabyumvise mu biganiro byacu byabanje rigaragaza ko umuturage witwa Felix Twagira Yesu yakorewe uburiganya yisanga bamwandikishije ku gahato ibaruwa isaba inzu. Uwo akabwira Ijwi rya Amerika ku mujyi wa Kigali wakoresheje inzego zibanze bagamije guhunga akayabuka amafaranga basabwa kwishyura abaturage. Iki ni ikibazo kimaze imyaka igera kuri 5 ku miryango isaga 1400. Umujyi wa Kigali uvuga ko ugomba kubimura mu kajagari ariko abaturage nabo bakaburega kutubahiriza amategeko agenga kwimura abantu kubwo ibikorwa by'inyungu rusange.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego.
leta y'u Burundi iravuga ko izakomeza gutera inkunga abarundi baba mu bihugu byo hanze nk'Uburayi na Amerika kugira ngo bashobore gushora imari mu gihugu cyabo bahagura amazu yo guturamo. Umuyobozi wa banki ishinzwe gushyigikira kubaka amazu mu Burundi, François Nibizi, yahuriye na bamwe muri bo i Washington. François Nibizi, kaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze cyane gose Veniste kuba mushoboye kumpa kano kanya tukaganira.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika aho mumaze iminsi, ikibazo cya mbere, urugendo rwanyu rwari rugamije iki muri Amerika?
Murakoze cyane. Urugendo rwacu rwari twatumiwe na ambasaderi wacu ari ngaha i Washington DC, amuhere yadutumire kugira ngo tuze gusigurira abarundi baba no muri Amerika imigambi dufise, cyane cyane imigambi yo kwiza uburaro na product twaragize nshasha yo gushikikira diaspora kugira ngo nayo ishobore kuza iraronka amazu mu gihugu cyabo cy'u Burundi, amazu meza.
Abo barundi bo muri diaspora mwarahuye, mwaraganiriye, ibyo mwabagejejeho byerekeranye nayo mazu mubafasha kugera mu gihugu cyabo, mwasanze babyakira ku cye kigero?
Barashimye cyane gose. Tuko turababwira, warabona yuko twabwira tuti ni byiza kuza kubaka mu gihugu cyacu, tunda turabereka tuti araba nk'umuntu ahembwa nk'idorari 5,000 agiye baramukata idorari 2,000 cyangwa 2,500 n'amajana 5 akaza arishura ideni giwe mu myaka 6 aranga yahejeje kuriha inzu maka y'1,300,000 1,400,000 kandi atavunitse, kandi iyo nzu bigatuma abantu benshi bo muri diaspora bageze guta baronka aho bashikira atabariwe cyangwa wundi muntu ashobora kugenda akayishikira bikongera ikinjiza amafaranga none ntashaka kanayikotesha. Benshi barabishimye cyane gose, kandi biri mu mugambi wanyine cyubahiro umukuru w'igihugu yafashe yuko diaspora nayo kuko mu bihugu bya Senegal, za Mali n'ahandi ari victoire nini cyane gose mu iterambere ry'igihugu kugira ngo batangure kuvugira igihugu cyabo neza. Noneho no mu Kirundi baravuga yuko atawutera icumu aho yateretse igisabo.
None iyo murebye amazu amaze kubakwa hifashishijwe iyi banki muyobora ishinzwe gushyigikira kubaka amazu yo guturamo mu Burundi, musanga umujyi w'igihugu cy'u Burundi ukunzwe n'abagura amazu nuwuhe? Ni Bujumbura, ni Gitega, ni Rumonge, ni nuwuhe mujyi ayo mazu abonekamo cyane?
Cyane cyane tuvuga ba diaspora ni Bujumbura gushiku, kuko niho kuva iyi edisiyo ya diaspora 2020 itangura tushyize iyo produit ya diaspora, twari tumaze guha abanya diaspora hariya za Kiyange, za Mutangano, Rugihosha n'ayandi makarti Bujumbura abantu 45 twarabahaye turabafinansa amaherari ya hoteli y'imiliyaridi 11 hamwe na 5 batutoshobora kugira bamwe na yandi mafaranga shika imiliyaridi 5 tuzoshobora kuzoha mino miss urumva yuko acashwa imiliyaridi hafi 16 ama n'izindi zisho turubaka mu Kiyange ego bariko barariha gahoro gahoro.
Uburundi bufite gahunda yo kuba igihugu kimaze kugera ku iterambere mu mwaka wa 2040. Yo murebye ishusho Uburundi bufite magingo ya ndavuga ku byerekeranye n'amazu, musanga iyo diaspora y'abarundi izagira uruhe ruhare mu kugera ku isura mwifuza mu myaka 18 iri imbere?
Ituko turaraba diaspora barundi bari hanze ni beshi, kandi rero nibo bafise nayo mafaranga y'agaciro atuma tugura ibyo bikoresho nk'amafera beto isima biva hanze kugira ngo twubake izo nzu. Turabona ko cyane gose ari abantu kandi nabo bafise n'uburyo nabwishi, kuko abandi dusanzwe dushigikira nk'abo bafonctionnaire bato bato tubaha miliyoni hagati ya 10 na 50 ubwabo wa diaspora turabakuva ku miliyoni 300,000 200,000 300,000 n'ayarenga, ku buryo twibaza yuko mu myaka iza bazaba ari benshi cyane cyane programa projet d'office kubaka kandi Bujumbura hajya mu muri quartier Miriwale turafise na projet yo kubaka igitega hama n'izindi nzu rero muri diaspora baraza bakagura bajye bari ko baragurisha turavye uburyo bafise akazi bafise n'imyaka basigaje gukora na capacity yabo yo kwishura twaheze tukavugana tukabaha ideni kandi gashya bivana na twege n'amafaranga dusanze dufize kuko naho turi banki yubaka turacakere na twege kugira ngo turondere ubundi buryo ko kugira ngo turonke amafaranga menshi kugira ngo atwicura bose bashobore kubakirwa.
François Nibizi, umuyobozi mukuru wa banki ishinzwe gucigikira kubaka amazu yo guturamo mu Burundi, ndagushimye cyane kubwa kakanyu haye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane gose nyakuba Venice, nkaba nsaba abo muri diaspora bose aho bari yuko boza bakaraba kuri site ya BHB kugira ngo tuzoze tuvugana nabo baze aho tutabonanye bazobabwire amaproduits tufise kugira ngo ntibaze batangwe mu kubaka igihugu nabo bazobe barimo. Murakoze cyane gose muraka kanya mu mpaye.
Turagushimiye cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta ya Tanzania irasaba impunzi z'abarundi gukurikiza neza amategeko y'igihugu bahungiyemo no gutsimbataza umubano mwiza hagati yabo n'abaturanyi kugira ngo leta igabanye ibihano barimo gufatirwa muri iki gihe. Inkuru irambuye James Jovin.
Iyo ngingo yemezwa n'umuyobozi wa leta ya Tanzania ashinzwe impunzi mu ntara ya Kigoma, Bwana Hashim Igwe, mu nama n'abanyamakuru yabereye muri komine Kibondo kuri uyu wa kane. Nyuma yaho Haseri heruka guhamagarira leta ya Tanzania guhagarika agacinyizo n'ibihano yama yatanze ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe naho bitemewe n'amategeko agenga impunzi. Bwana Igwe yavuze ko zimwe mu mpunzi zahunganye ibigwanisho zikora ibitero mu nkambi no mu baturanyi bigatuma umutekano uhungabana, konona ibidukikije, kwica inyamaswa mu mashyamba y'ibikoko ari hafi y'inkambi, kutumvikana n'abaturanyi no gutoroka inkambi bajya mu bindi bisagara bya Tanzania ari bimwe mu bibazo bituma leta ishakisha umuti wo gutahukana impunzi zose.
Kusa mkimbizi natakiwa ashimishe hera za nchi, kama mwananchi mwenyewe anaweza kuheshimisha hera za nchi na mwenyewe ndi mgeni ndio lazima ashimishe.
Impunzi hiyo hose ituye bisabwa ko ikurikiza amategeko y'igihugu yahungiyemo kwarabakire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Minsi yose twarabana neza, ariko izi mpunzi zo muri iki gihe ziragoye cyane. Abenegihugu barakurikiza amategeko y'igihugu cyabo, ntako impunzi iyo yahonyanga. Ibihano bariko barabona bivana n'ubugabe bwabo. Twarabakiriye neza, ariko hari abaje bazananye n'ibigwanisho.
Yumvikanishije ko leta ya Tanzania isanga ata buhungiro bwa minsi yose bubaho, gusa buri kintu gifise amaherezo yacyo. Mu gihe gikorwa cyo gutahukana impunzi zose kitarashika, yasavye impunzi gukurikiza amategeko yose yagenga impunzi mu korohereza leta ya Tanzania kugira igabanye ibihano byo kuburabuza impunzi.
Kubera buri kintu gifite amaherezo yacyo, ubuhungiro ni ikintu cy'umwanya muto, si cya minsi yose. Ku bw'ibyo leta ntirahindura ingingo yayo. Minsi yose duhimiriza impunzi zitahe zijye kubaka igihugu cyabo, n'abarongozi badukuriye minsi yose nicyo gikorwa bakora. Gusa dusaba impunzi gukurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo.
Naho biruko hafi igice kimwe ku ijana nibo hanini bagirizwa guhungabanya umutekano no kudakurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo: abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abana hamwe n'abakenyezi. Kenshi usanga batekanye mu nkambi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka. Kubw'iyo mpamvu basaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye kugira bareke gufatira ibihano impunzi zose kandi atacu zagirizwa.
Dusabye ikigongwe ko twokoma amashyi mbere y'abana kubahwa. Abava nk'aho bagenda bata bavuye mu nkambi bababaye bagasa bata amaguru bagenda muri Kenya muri Malawi, none nka twega batama ntitugire icyo tugifata. Nta maguru tugira, nta nahuri tugira. N'ubwiye mbere mu maguru yiwe mu mahera yiwe baramufatira mu nzira n'urwa yafisi bakanyaga. Ahubwo ni kuri ingorane tubonye mu gihugu cyo mu Buhungi. Ni muyumve turira muyumve tugira Imana.
Twebwe impunzi kabisa turababazwa no kubona ibi bihano turiko turafatirwa, bakaza akatudurumbanya ngwitu mugahinda ntangere katangaje
ubitegire dukura ku gipolisi muri komine Kibondo hafi impunzi 70 zirafungwa mu gashoburu mwaka zagirizwa amakosa atandukanye harimo guhungabanya umutekano gutoroka inkambi n'ubusuma bukabije naco ni kimwe mu bibazo bituma leta ya Tanzania ikenera gutahukana impunzi zose naho benshi mu bafungwa bidoga yuko bahorwa ubusa cyo kimwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi nayo ihamagarira impunzi zose gutahuka intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma Yeremia Kekenwa hamwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye hafi buri mwaka bama bagiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu guhamagarira impunzi gutahuka kuva muri komine Kibondo mu ntara ya Kigoma James Jovini kubwijwi ry'Amerika.
Dusubire mu Burundi bimwe mu bituma abagore bahohoterwa mu ngo zabo harimo ubusinzi bw'abagabo no kutumvikana kw'abakazana na ba nyirabukwe inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na mugenzi wacu Thierry Vandayishimiye
nk'uko bivugwa na bamwe mu bakenyezi bahuye n'amabi akoregwa mu ngo hagati y'abubakanye hari igihe bituruka ku kaboregwe ku bagabo bamwe bamwe naye igihugu Sofia umukenyezi wo muri komine Giheta intara ya Gitega avuga ko gukubitwa n'uwo bubakanye mu gihe atashe yahimbye inzoga byari nk'ibya misi yose kandi undura byagiye kuja habona igihe umugabo wiwe amusutse kwa mazi ya marike agashu umubiri wose
gakuvaho ikigo humura gitanguriye ndacitura umushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kuruba nuko ya marike akuye kuziko acasuka ino amabere inda byose biramyokana amaboko
ndakuraniwe Ernest umunega wa Sofia na igihugu na wenyene ntaka nibyo yakoze akavuga ko ibyo byose yabitegwa na kaboregwe kandi yemeza ko uno munsi abyicuza
nari umuntu nyoye inzoga yari nkore mu mubindi gukore mu bantu kanambeshera kabisa barahuyikira nyene barambikwa twaturinga tw'ubumaramare nyene two kujyana mu gasho kuza gutererayo uwo mwabanye aragoye arasaba humura ngo tabara mu mumborohoreze yamyashasaba ikigoce barambohotse
inyuma yo gukorera amabuwo bubakanye Ernest ndakoraniwe yahavuye afatwa n'inzego z'ikigo humura ikigo citaho gutuza amabi akoregwa mu ngo kiri mu gisagara cha Gitega kugira ngo kimuhane inyuma y'impanuro yahawe n'abatanga muco bico kigo n'inyuma yo gufungwa mezi atatu Ernest ndakoraniwe avuga ko uwo bubakanye yamubabariye kandi uno munsi ibintu bimeze neza mu rugo akongera ko niterambere mu by'ubutunzi ryaciye giyongera uno mukenyezi wo mu ntara ya Muyinga nawe tutashimye gutanga umwirondoro wiwe avuga ko yakorewe amabi atandukanye n'umugabo wiwe abitumwe na inabukwe atigeze ashaka kwaza mu rugo rw'umuhungu wiwe ibyo yakoregwa byose kwari kugira ngo ateyomoke ariko yagumye hagaze kuri ya mvugo y'ikirundi ngo niko zubakwa
nabayeho nubatse n'umufasha wanje umuntu agaca gutegeka ko ucuri ku mutwe hasi akarangura icakuvanye kwa so na nyoko wewe amaboko n'umutwe uri hasi nawe ari hejuru hamwe ubugingo bwiwe n'ubwanje buriko burahura numva ubwiwe umengo bugarukiye mu kanwa
uwo mukenyezi yahavuye atsinda ubwoba yitura ikigo humura uno munsi kikaba kiriko kiramufasha kwitura ubutungane kumuvura ku mutima no ku mubiri no mu kumuha ibindi byankenerwa kugira ngo abeho kuko yomotse atanagahuza janye muganga Aridamana ariyo arongoye ikigo humura avuga ko bafise ibisata byose nkenerwa kugira ngo bafashe ababitura
abo bantu iyo batwituye rero tubafasha ibyo byose bakeneye kugira ngo bashobore gusubira ikigo humura ni ikigo gikwiye aho turafiseyo abaforoma baca bafasha abituye ndetse n'abaganga turabafisemo mu OPG inyamiramabi ikifasha ko ibintu byose uwahohotewe n'uwafashe ku nguvu abakeneye turabifise mu kigo humasha tubimufasha
ikigo humura cyatanguje mu mwaka w'2012 ku mfashanyo y'ishami rya ONU gitaha ineza y'abakenyezi FENUAPE kuva cuguruye imiryango haraciye imyaka 10 kimaze gutunganiriza abacitura barenga gato 11,000 muri abo 2,460 akaba ari abagabo bakorewe amabi n'abagore babo
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Agasaro kaburaga n'ikiganiro mbagezaho ku cyumweru ndabahishiye ahantu tusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza mukubiri ya baro mumenyereye yatangiye kwitegura umunsi mukuru wa Eid al-Adha n'umunsi ukomeye cyane mu idini ya Kisilamu abayisilamu mwese tubifurije kuzagira iminsi mikuru myiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi aho kuzinduka ushaka inshuti wazinduka ushaka urugo bisobanuye ko uzabanze ushaka ubukungu inshuti zizabukurikira ngo ukize baraza murangize icyumweru neza mwari kumwe na Veniste nshimye Imana.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
Iwanyu mu ntara